Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira hano Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88.3. Muradukurikira no kuri Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo y3 radio yacu voa@.com. Mushobora kandi kutugezaho ibitekerezo mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu@gmail.com. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Jeffrey Mutagoma
hamwe na Joe Diane Nahaze, turabaha ikaze makuru tugiye kubagezaho muri kano kanya. Mu gihugu cy'u Rwanda hariko habera ihanishwa ry'ibikomoka mu burini n'ubworozi.
Numiwe njye akamwagaritira zirindwi nkagira ngo hari ndese nkumva ko ubwo ari njye ufite inka naho hari izirenze naye ndi kumva uwami inka nkingi yahubwo nanjye nkayoroye.
Uwo ni umworozi kazi witabiriye amarushanwa yo gukama mu Rwanda watunguwe nuko yabonye inka ikamwa litiro z'amata zirenga 50. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze gufatira Iran ibihano bishya mu rwego rwo kubabaza ubukungu bwayo ngo ubutegetsi buce bugufi.
Ku mugabane wa Afrika ukekwa kuba yari nyuma y'umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bw'akarere ka Amla muri Ethiopia ku munsi wa gatandatu yishwe arashwe na polisi y'ico gihugu.
Muri Afghanistan abataliban baraburira itangazamakuru muri icyo gihugu ko rizagabwaho ibitero niridahagarika amatangazo yamagana uwo mutwe.
Arepiskopi Katolika muri Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo basabye inama nshingamateka yiganziwe n'abakomoka ku ruhande rwahoze ari Perezida Joseph Kabila kwirinda gutora amategeko atorohereza impande zose. Ido ni ido y'amakuru yose duce ku masonga ni Mukanyi Sase muwe hafi ya maradiyo yanyu. Ukekwa kuba yari nyuma y'umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bw'akarere ka Amla muri Ethiopia ku munsi wa gatandatu yishwe arashwe na polisi y'ico gihugu. Igisata cy'ijuru rya Amerika muri Ethiopia gitangaza ko General Assimini Wetige yegekwa ko ibitero bibiri vyakurikiye uko gushaka guhirika ubutegetsi yiciwe muri karitiye yitwa Zanzelma ni mu buraruko bushira ubuseruko bw'akarere ka Amla mu gisagara ca Baidal, ariko agerageza guhunga inzego z'umutekano zahavuye zimurasa. Abategetsi muri Ethiopia ku ruhande rwabo bamaze no kwemeza ko n'umushingwamanza mukuru wa Ethiopia General Migbar Kebede yari yakomerekeye muri kimwe mu bitero vyayo bashaka guhirika ubwo butegetsi nawe yashengeye. Abandi baguye muri ivyo bitero vyagabwe mu bibanza bibiri birimwo umuhana wari arongoye biro bikuru vya gisirikare General Siri Mekonen, n'ahandi hariko habera inama yo kuhizamo uko gushaka guhirika ubutegetsi. Ni bane barimwo uwo yatwara ibiro bikuru vya gisirikare n'uyundi mukukuruke yari yamugendeye hamwe n'umukuru w'akarere ka Amla n'umuhanuzi wiwe. Abasesanguzi bavuga ko General Assimini Wetige yoba yari yashatse guhirika ubutegetsi bw'akarere kiwe bivuye ku bw'akarere anaturukamwo bivuye ku bwoba bwo kuvanwa mu kazi azira ivyagirije vy'uko yoba yari mu nzira yo gushinga umurwi urwanya ubutegetsi buhari. General Wetige ari mu bari barapfunguwe mu mwaka uheze bagirizwa kuba barahatse guhirika ubutegetsi muri 2009.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump amaze gushyira umukono ku iteka rishyiraho ibihano bishya kuri Iran mu rwego rwo kubabaza ubukungu bw'icyo gihugu ngo ubutegetsi buriho bucishe make. Ibyo bibaye mu gihe impungenge ku ntambara yeruye hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kwiyongera kuva aho ubutegetsi bwa Amerika bushinje Iran kuba ariyo yateze ibisasu bya mine ku bigega bya peteroli byo mu kigobe cya Hormuz. Iran irabihakana kandi mu cyumweru gishize Iran yarashe indege itagira umupilote ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Trump yavuze ko ku wa kane bari bahagaritse ibitero bashakaga kugaba ahantu hatandukanye muri icyo gihugu mu rwego rwo kwihorera, ariko amakuru akomeje kuva muri Amerika nuko Perezida Trump yaba yemeje ko hagabwe igitero cy'ikoranabuhanga ku iperereza rya Iran na za mudasobwa ikoresha muri iryo perereza nyine. ubwo yahagurukaga i Washington yerekereza muri Arabia Saudite aho agiye mu rugendo rwo gukomeza gahunda ya President Trump yo gushakisha ubucuti n'ibihugu bimufasha guhangana na Iran. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yavuze ko ibihano ari ingenzi. Kuri uyu wa mbere Pompeo yabonanye n'umwami Salman n'igikomangoma Mohammed bin Salman.
Seminari mpuzamakungu mpanabyaha CPI yatangaje ko izomenyesha nimba Bosco Ntaganda yahoze ari umuyobozi w'umurwi warwanya ubutegetsi bwa Congo Union des Patriotes Congolais yogirwa umwere canke akabandanya yagirwa n'ivyaha yagirizwa igenekerezo rya munani ukwezi kuza kw'indwi. General Ntaganda akomoka mu Rwanda afungiye ilahe mu Burundi ari icicaro ca CPI kuva mu 2013. Yagirizwa ivyaha vyinshi birimo 13 vy'intambara na 5 vy'agahomera bunwa. Muri vyo hakaba harimo ubwicanyi, gufata abagore ku nguvu no kwinjiza ku nguvu mu gisirikare abana bo mu ntara ya Ituri aho mu rwiwe wari warashinze imizi mu myaka 2002 na 2003. Amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike avuga ko kuva mu 1999 hadutse uruhagarara rufatiye ku rugwanya ubutegetsi bwa Congo n'imiburiburi abantu barenga 60,000 bahasize ubuzima. General Bosco Ntaganda yakomeje guhakana ivyaha yagirizwa muri 2013 yishikanye kuri ambasade ya Leta Zunze za Amerika mu Rwanda inyuma y'imirwano ikomeye yari hagati ingabo ziwe n'iza M23.
Abarwanyi b'Abataliban muri Afghanistan bahaye imiyoboro ya radio na televiziyo muri icyo gihugu icyumweru kimwe ngo babe bahagaritse gutambutsa amatangazo ya leta yo kwamamaza ashishikariza rubanda kwitandukanya n'uwo mutwe. Mu itangazo basohoye kuri uyu wa mbere, Abataliban bihanangirije ibitangazamakuru kurekeraho kuitisha ayo matangazo, bitaba ibyo bagatangira gufatwa nk'abakorera igisirikare bityo nabo bakagabwaho ibitero. Biramutse bigenze bityo ngo yaba abanyamakuru baba abigenga cyangwa abandi bakorana n'izo nzego zitandukanye nta waba atarebwa n'ibyo bitero. Umwe mu miryango iheranira uburenganzira bw'itangazamakuru muri Afghanistan yamaganye iryo tangazo avuga ko ribangamiye uburenganzira bw'ibanze.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda dusubiye muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo aho Episkopi Katolika basavye inama amashingamateka iganziwe n'abakomoka ku ruhande rw'uwahoze ari perezida w'ico gihugu Joseph Kabila kwirinda kuzohindura canke ngo batore amategeko atorohereza bose. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uno wa mbere, abo Episkopi basiguye ko amategeko bifuza ko abashinga amateka abo kwama bagabiye ko arayajanye n'ivy'amatora n'ibwirizwa nshingiro. Mu rwandiko rwashize ku mukono n'abepiskopi 44 bagize bati ndugure twa mugina murama mwitwararika kuraba kw'igihugu co kw'igihe cose hari itegeko mutoye canke muhinduye muzobikora mushize imbere itsimbatazwa rya demokarasi. Ntimuzokwigere mwiheka inyuma y'ubwinshi bwanyu mu n'amashinga amateka ngo mugire uwo murenganije canke mukundwa kaze ndugure twa mugina. Umunyamabanga mukuru inama ya Episkopi Katolika muri ico gihugu yashimangiye ko nk'ingingo ya Episkopi batifuza ko zikorwa ko ari zitegekanya ingene umukuru w'igihugu atogwa. Patri Donatien Chore yasiguye ko ari nka hamwe bohindura ingene umukuru w'igihugu atogwa akazaratorerwa n'inamashinga amateka demokarasi yobisubiye inyuma. Urwego rwa Episkopi bashimye ko kuva Perezida Felix Tshisekedi agiye mu mabanga y'umukuru w'igihugu hari imaze guhinduka, naho kugerageza ni nko kugerageza kugura urubuga rwa politike kuri bose hamwe n'abanyepolitike n'abanyekongo batahutse. Yamara bahanuye ko ikibazo c'ibiturire bemeje ko vyoba vyaribonekejemwo no mu gihe bariko baratora abashinga amateka cicarirwa, eka ngo no mu gisata c'ubutungane haracarimo kasorobo.
Umukuru w'ishami rishinzwe uburenganzira bwa muntu mu muryango w'abibumbye Michel Bachelet aravuga ko abantu bose bakekwaho ibyaha harimo n'abahoze ari intagondwa za Kiislamu bakwiriye guhabwa ubutabera mu buryo buteganywa n'itegeko. Araburira abantu ko kutabikora gutyo bishobora guhembera ubutagondwa n'imvururu muri rubanda kurusha uko byari bimeze. Bachelet aravuga ko abantu 55 bakekwa kuba intagondwa za Kiislamu n'imiryango yabo bafungiye muri Syria na Iraq nyuma y'isenyuka ry'umutwe wabo wa gisirikare. Muri bo hari abarwanyi bakomoka mu bihugu 50 bitandukanye birimo imiryango y'abana babarirwa mu bihumbi. ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana riravuga ko muri Syria hari abana bari munsi y'imyaka 12 bagera ku 29,000 babarwanyi bakomoka mu bihugu bitandukanye. Bachelet aravuga ko iyi miryango ikomoka mu bihugu by'amahanga ikwiriye gusubizwa iwabo keretse niba igomba gukurikiranwa ibyaha hakurikijwe amategeko mpuzamahanga. Muri urwo rwego mu byumweru bitatu biri imbere umuryango w'abibumbye uzasuzuma ibyegeranyo ijana bivuga ku bihugu nka Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Myanmar, Sudan na Venezuela. Bazaba rero baganira ku bibazo byerekeye iyicarubozo, ubwicanyi, gufungwa bidakurikije amategeko n'ibyerekeye uburenganzira bw'abari n'abategarugori. Radio ya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda mushobora kudukurikira kuri Facebook kuri adresse yacu ariyo radio yacu no kuri site yacu y3 radio yacu voa.com. Mukanya turajya mu karere.
Inamashinga amateka ya karere ka Afrika y'Ubuseruko isabira ibihano umunyamabanga mukuru w'uwo muryango kubera ubunyonyezi bw'amafaranga hafi miliyoni 3 madolari ya Amerika. Uwo murundi ari wa ambasador Liberan Fumukeko atwara yase arabihakana, akavuga ko ayo mafaranga yose yakoreshejwe mu migambi itandukanye ya EAC. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru haratugira kumuriri wino nkuru.
Mu nama yabo yabaye kunzweze inamashinga amateka y'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko EALA yemeje ko hari amafaranga imiliyoni 2,800,000 y'amadolari ya Amerika yanyurujwe mu kigega cy'uwo muryango. Abagenzuzi b'ubutunzi babwiye abashinga amateka ko yagera ku miliyoni 1,800,000 y'amadolari ya Amerika yaguzwe ibintu bitigeze byinjira mu bubiko kandi bitanagaragara neza inzira byaguzwemo. Ayagera ku miliyoni 1,000,000 nayo abashinga amateka bavuze ko ataboneka icyo yakoze, bakemeza ko yanyurujwe. Abashinga amateka basabira ibihano umunyamabanga mukuru wa EAC ambasaderi Libera Mfumukeko kuko atashoboye gucungera neza amatungo y'uwo muryango. Iyo raporo yerekana ko hari n'ubundi bunyonyezi hamwe n'ikoreshwa nabi ry'ubutunzi bw'uwo muryango, kutubahiriza amategeko agenga itangwa ry'amasoko no guhonyanga amategeko agenga itangwa ry'akazi. Iyo raporo niyo gushika mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2017. Umunyamabanga mukuru wa EAC ambasaderi Libera Mfumukeko arahakana ibiri muri iyo raporo, avuga ko ataburyo bwanyururu canke ngo bukoreshwe nabi. Mu itangazo yashize habona Mfumukeko avuga ko iyo raporo ari ya kera kandi ko iyo mu mwaka uheze w'2018 yari yerekanye ko ubwo bunyonyezi atabuhari. Muri ico cegeranyo gise ico gutanga umuco, Mfumukeko yemeza ko umuryango arongoye watumye ko umuhinga mu kugenzura ingene buryo bwakoreshejwe. Mfumukeko ati uwo muhinga nta kosa na rimwe yatoye mu vyerekeye amategeko agenga gutanga amasoko n'ingene amafaranga yarishwe. Atanga akarorero ku modokari zitandatu zaguzwe amadolari arenga gato 2,236 zahawe ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi mu bihugu bitandatu bigize uwo muryango ku mugambi w'ubumwe bwa Buraya. Akandi karorero gatangwa n'uwo mutegetsi aturuka mu Burundi n'amafaranga arenga gato 3,356 y'amadolari ya Amerika yatanzwe n'ubumwe bwa Afrika mu kugwanya indwara zifata ibitungwa mu karere kose mu mwaka w'2016. Ayo hamwe n'ayandi yakoreshejwe mu bindi nk'indero, amagara y'abantu, umutekano n'agateka kazi na muntu, umunyamabanga mukuru wa EAC atangazwa n'ingene yashizwe mu yanyurujwe canke yakoreshejwe nabi. Mu gihe abashinga amateka bagirije uwo munyamabanga mukuru wa EAC ko adacungera neza amatungo ya EAC, ambasaderi Libera Mfumukeko we wabona ko nyabuna yarakwiye gushimirwa kuko yagaruje mu kigega amafaranga yahora agenda mu bintu bidasobanutse, cyane cyane ingendo zitandukanye. Uretse ingendo zahagaritswe kubera zidakenewe, Mfumukeko avuga ko n'ikiringo abaja muri izo ngendo bahora bamara canke igitigiri c'abagenda byagabanijwe ku rugero rushimishije. Aho EAC ivuga ko hari yarenga imiliyoni 3.5 y'amadolari ya Amerika yagarujwe mu kiringo c'imyaka 2 ya mbere uwo murundi ashikiriye uburongozi bwa EAC mu mwaka w'2016. Bitegekanijwe ko icegeranyo ciyo nama nshinga amateka y'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko EALA gihabwa inama y'abakuru b'ibihugu vya EAC, iyo niyo ishobora gufata ingingo ko abagirizwa ubunyonyezi bahanwa canke ko bashimirwa kuko bakoze neza. uwo muryango uheruka no gutora amafaranga uzokoresha muri uyu mwaka uzotangura itariki imeze ukwezi kw'indwi kuno mwaka gushika nk'ubu mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Ayo nayo angana n'imiliyoni ijana na cumi na kimwe y'amadolari ya Amerika, yiyongereye ko gato kuyo ku mwaka uheze kuko yari miliyoni ijana na cumi y'amadolari ya Amerika. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru. Turacyari mu Rwanda nyine, harabera urukiko murambabarira, urukiko rw'ubujurire mu Rwanda kuri uyu wa mbere rwaburanishije abagabo bane ubutabera bukurikiranyeho gucuruza amahembe y'inzovu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Abaregwa batatu barahakana ibyaha, mu gihe umwe muri bo yemera icyaha akanabisabira imbabazi. Eric Bagirubusa, komeza utubwira ibyo ari byo.
Aba bagabo bose uko ari bane bakomoka mu ntara y'Iburasirazuba mu turere dutandukanye, barangajwe imbere na Bwana Vincent Sengiyumva mu karere ka Ngoma. Bose uko ari bane bagaragaye mu cyumba cy'urukiko rw'ubujurire bambaye imyenda isanzwe kandi buri umwe yunganiwe mu mategeko. Ubutabera bw'u Rwanda bubakurikiranyeho ibyaha byo kwica, gukomeretsa inzovu ndetse no kugurisha amahembe yazo mu buryo bunyuranije n'amategeko. Icyakora ku rwego rwa mbere, urukiko rukuru rugereko rwa Rwamagana mu Burasirazuba bw'u Rwanda rwari rwagize abere abaregwa nyuma yo gusanga nta tegeko ry'u Rwanda rihana icyaha cyo gucuruza amahembe y'inzovu. Ubushinjacyaha butanga ibimenyetso birimo urubanza rwaciwe ku byaha bifitanye isano n'ibyo rurega aba bagabo bane, bugasaba ko urukiko rw'ubujurire rwabishingiraho ruhamye ibyaha baregwa. Ni ikimenyetso abunganira baregwa basanga kitashingirwaho, kuko baba baregwa n'ababunganira batakibonye ngo babashe kukireguraho. Abunganira baregwa kandi barakomeza kuvuga ko ubushinjacyaha bwafashe iya mbere mu kujurira butagaragaza icyo bunenga imikirize y'urubanza ku rwego rwa mbere. Bashingiye ku mabwiriza agenga ibicuruzwa, bagakomeza kwibaza niba amahembe y'inzovu ari ibicuruzwa, kuko basobanura ko ibicuruzwa ari ibintu byose bikoreshwa n'abantu mu buryo bwemewe n'amategeko. Ubushinjacyaha buvuga ko ku rwego rwa mbere Nsengiyumva, umwe mu baregwa, yemeraga icyaha akavuga nabo bagikoranye, none ngo ubu aracyemera by'igice. Burabarega ko ari ibyaha batangiye gukora hagati y'imyaka 2012-2015. Ubushinjacyaha buvuga ko muri icyo gihe abaregwa bambukaga muri Tanzania bakica inzovu, barangiza bakazikuraho amahembe bakaza kuyacuruza mu Rwanda mu buryo butemewe n'amategeko. Abunganira abaregwa bakavuga ko kugira ngo amahembe y'inzovu aboneke bitasaba kubanza kuzica. Baravuga ko ibivugwa n'ubushinjacyaha bibumbatiye ugushidikanya gukomeye, kuko butagaragaza umubare w'inzovu zishwe n'aho ziciwe. Bwana Nsengiyumva Vincent yemera urukiko rw'ubujurire ko yafatiwe mu murenge wa Nyamugari mu karere ka Kirehe mu Burasirazuba bw'u Rwanda afite amahembe y'inzovu. Arashinja uwo bareganwa Bwana Egide Vunumwami ko yari amubereye shebuja amukorera mu kazi ko gucuruza amahembe y'inzovu. Vunumwami wavuga ko yafashe amahembe y'inzovu akayabikira Nsengiyumva mu gihe kingana n'umwaka atazi ibyo ari byo. Avuga ko n'igihe Nsengiyumva yaje kuyatora atari ari mu rugo, yari yagiye gusenga, uretse kuba yarumvise ko yatawe muri yombi azira amahembe y'inzovu. Ni amahembe ubushinjacyaha buvuga ko apima ibiro 13 ngo yarafatiwe afatanwa Nsengiyumva yakuye kwa Vunumwami. Ubushinjacyaha bukomeza buvuga ko bari basanzwe bakora ubucuruzi bwibasira inyamaswa z'inzovu muri Tanzania, kuko ngo hari n'ikindi gihe bacuruje ibiro 10 by'amahembe y'inzovu bagakuramo ibihumbi 500 by'amafaranga. Abanyamategeko ariko bakikoma ubushinjacyaha ko mu kirego cyabwo cy'ubujurire bwagihinduriye inyito bafatiye ku miterere y'ikirego ku rwego rwa mbere. Baravuga ko bwa mbere baregwaga gucuruza amahembe y'inzovu gusa bitemewe n'amategeko, none buragerekaho kuzica no kuzikomeretsa. Bakibutsa umucamanza mu rukiko rw'ubujurire kuwo mu rukiko rukuru ajya gufata umwanzuro washingiye ku kuba nta tegeko ryahana gucuruza amahembe y'inzovu. Bakavuga ko ubushinjacyaha bwagombye kuba bugaragaza umubare w'imirambo y'inzovu ziciwe muri Tanzania, kuko binashoboka ko ayo mahembe nabo bayahawe n'abandi bantu, cyane ko umwe mu baregwa avuga ko yayahawe n'abahigi. Ubushinjacyaha bwumvikanisha ko bamwe mu bavugwa mu kirego bakoranaga n'abaregwa muri ubu bucuruzi, ariko hakanumvikanamo ugushidikanya. Nicyo kimwe no kuri Bwana Silas Semasaka na Alphonse Karambizi bari mu kirego, nabo buravuga ko habuze ibimenyetso simusiga bihamye ibyaha ku rwego rwa mbere. Abunganira abaregwa bagasaba ko igihe ubushinjacyaha butanyuzwe n'imikirize y'urubanza rwo ku rwego rwa mbere kandi bugahitamo kujurira bwagombye kugaragaza ibimenyetso bidashidikanya, bagasaba urukiko rw'ubujurire ko rwakurikiza iby'amategeko ateganya ugushidikanya k'umushinjacyaha kukazarengera abaregwa. Nicyo kimwe n'abandi baregwa batatu muri bane basaba kurenganurwa bakagirwa bere ku byaha bakurikiranyweho. Ni mu gihe Bwana Nsengiyumva we yemera icyaha akagisabira imbabazi. Amategeko y'u Rwanda avuga ko umuntu wese ushimuta, ucuruza, ukomeza cyangwa wica ingagi cyangwa se izindi nyamaswa zirengerwa ziriho zicika ahanishwa igifungo cy'imyaka 5 kugeza ku myaka 10 ni hazabu y'ibihumbi 500 kugera kuri miliyoni 5. Umucamanza mu rukiko rw'ubujurire nyuma yo kumva impande zombi yavuze ko azasoma urubanza ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka. Ehe bagira ubusajwe rya Amerika ikigari.
Urakoze Eric bagira ubusa. Noneho tugume mu Rwanda tuve mu butabera ariko tujye mu buhinzi n'ubworozi aho imurikagurisha muna mabari imurikabikorwa ry'igihugu ry'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi ikomeje kuri uwa mbere. Rero habaye amarushanwa y'inka zitanga umukamo kurusha izindi. Inka yabaye iya mbere ikamwa litiro 52 ku munsi. Aborozi bo mu Rwanda baravuga ko bagiye gushaka ubwoko bwa bene izi nka kugira ngo bagire umukamo utubutse. Asumuta Kaboyi yagiye muri iri murikabikorwa.
Aya marushanwa yitabiriwe n'inka 10 maze abazi gukama barushanwa kwerekana inka zirusha izindi kugira umukamo utubutse. Bwanda Isenga Fabrice ukurisha ishami ry'ubworozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB asobanura akamaro k'amarushanwa nk'aya.
Kino kwa bune kigamije kugira ngo twereke abantu ari aborozi baje baje kwitabara kimwe n'ihoga ari n'aborozi baza gusura ikigero cy'inka zitanga umukamo aho kigeze mu Rwanda no kugira ngo warusheho gushyiramo ingufu kugira ngo inka zitange umukamo ushimishije. Harushanwe inka 10 muri rusange muri jurisdiction inka yabaye ya mbere yabashije kugira amaritro tubaze ku munsi yagira amaritro 53 kuko aborozi barimo basura zino nka bateze nonka nizo mu Rwanda nizavuye hanze tuti zino nka nizo mu Rwanda bareba ikibe yabyo bareba nka amaritro zakamye bakavuga ati ntibibaho ati ntiratuzi kare ibintu tubona ku mafoto no
inka yagize umukamo rutizindi. N'uyu mudamu wahawe inka muri iki gahunda yagira inka gahunda ifasha abatishoboye. Uyu mubyeyi Dusabe Domina atuye mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo inka yayihawe mu mwaka 2006 ubakaba ageze kuri litiro 80 ku munsi.
Mpampaye inka nziza y'injerisi isanzwe icuruza mu isoko ibishyimbo none hirabyara mbona itanze umusaruro usumbye mu isoko ntangira ubwo nkundi inka nkorera inka nyine ziranyungura none ngeze ku rwego rwo kuwa mbere yakamwe litiro 26 n'igice. Iyo babaze mu gitondo na nimugoroba ni 52 nigishije abana banjye na ba lisansiye 3 kandi twaranyubatse nta kibazo dufite na kimwe rwose. Inka ubundi kintu ishaka ni ukurya igahaga ni ukuyitaho ni wo murimo wanjye nk'uko umuntu wese abyuka akajya kwitaho inka yanjye ni wo murimo wanjye nkayitaho cyane ikarya n'ubwatsi irya nk'ibindi byose ahubwo iburira igihe ikanywera amazi igihe.
Madamu Dusabe avuga ko yatangiriye ku nk'imwe bamuhaye muri gahunda yo gufasha abatishoboye none akaba amaze kugira inka 5. Uyu mubyeyi ufite abana biga mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza avuga ko bose abasha kubarihira abikuye ku mukamo w'inka ze. Dusabe yabwira Ijwi rya Amerika ko buri kwezi abona amafaranga asaga 170,000 bimufasha gukora ubworozi bwe no gutunga umuryango we. Abandi borozi baturutse hirya no hino mu gihugu bitabiriye murika baravuga ko ibyo babonye bari basanzwe bazi ko biba mu bindi bihugu batari bazi ko no mu Rwanda byashoboka.
Ni ibyantangaje kubona inka ikamwa litiro 50 na zingahe ndumva ni inka yakuzamura ugakira ukaba umukire mbese tuvuge.
Iya uko ikamwa zingahe?
Iya ndikamwa litiro 5. Bakoze igihe ndavuga nti reka nze ndebe inka mbese inangaha zifite agaciro za nanjye nazashakisha ubwo bwoko bwiza nk'aba ariyo nakorora. Nafashe gahunda yo kuyigura kuko inka ikamwa izo litiro zingana gutyo urumva waje ugurisha umukamo ukagira akamaro.
Numiwe njyewe yakamwa ga litiro 7 nkagira ngo hari mbese nkumva ko ubwo ari njyewe ufite inka naho hari izirenze. Naye ndikumva uwami nka nkingi yahubwo nanjye nkayoro usibye ko wenda ibyo kurya wenda ari by'umuntu atabasha kubona nuko wabwira nyine ibyo twabonye ubundi kumva n'umwe nakomeje kunyura ahubwo nayireba gushya ituzurije mu nda nkumva ko ubwo atari yo ya mbere nako niyo yabaye ni ya mbere ntacyo bivuze naho twe twagaburaga ukumva ko kubitahaze ngo yuzi ari bwo
kandi Isenga Fabrice ukuriye ubworozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubworozi RAB asobanura ko kugira ngo umworozi abone umukamo umuhagije bisaba umworozi kwitwararika kubyo akorera inka ye.
Mbere na mbere hari ubwoko bw'inka zitanga umukamo ziyo zino nka dufite hano za jeristi na frizo ninka tanga muri rwa girinka urugero inkubayi wa mbere muri nka jeristi numworozi wa girinka kagari umworozi waje kwitabira numuri kagari umworozi uvuga ngo arifite numworozi wa inka mu bwego rwa girinka ariko inkigomba kwitabwa ikarya ikarya ibyatsi ikarya konsantre ikanywa namazi ikagirwa n'isuku.
Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Ijwi rya Amerika turakomeje n'amakuru mu karere twongere gusubira mu gihugu cy'u Burundi aho kuri no wa mbere urubanza ruhuza iradiyo yigenga Bonesha FM n'urwego sense rujeje gucungera ingene ibinyesha amakuru bikora muri ico gihugu rwasubiye kumvirizwa ubwo rubanza rwashizwe mu mwiherero radio Bonesha FM yari yaturiwe yugarwa inyuma y'igushaka guhirika ubutegetsi mu 2015 yasabwe kwerekana ikete ritanzwe n'ubutungane ryemeza yuko batoyikurikirana mugenzi wacu Eloge wirika neza I Nairobi arabandanya nino nkuru.
Muri sentari rero kuburanisha imanza z'amatati yerekeye akazi ko administrative mu Gifaransa ni urubanza ruhuza radio Bonesha FM n'urwego sense rucungera ingene iminyamakuru bikora mu Burundi rwumviririjwe asohotse mu rukiko Leon Matsengo baramutwara radio Bonesha FM yabwiye abanyeshamakuru bari bahari iki ntahe uyu munsi yibanze ko kurusha
nabonye ko urwego rw'igihugu rujejwe gukurikirana uburyo amakuru atangwa ko bahagaze cyane ku cyumviro cy'uko kuba twararengeje ibiringo birekuwe kugira ngo umuntu yitware ariko rero ivyo ntivyadutangaje mbere bikaba vyatweretse yuko ubwo rwego ata bintu byinshi bari bafise bavuga kugira ngo bashobore gutsinda urubanza ari naco gituma baguma bavuga ibijanye n'ivyo biringo kugira ngo urubanza ntigwemegwe hama rero tukaba twebwe twaberetse yuko ibiringo tutabirengeje na gatonya yuko twabikirikije hama dusaba sentare yuko iyo dutunganiriza igahagarika ingingo hariho ingingo zagiye zifatwa nyinshi n'ubwo rwego sense hama bagashaka kuzitiranya ariko twebwe uko twabirageje nuko twabereke yuko ingingo twitwariye kandi tutarengeje ivyo bihe bibaza
umuyobozi wa radio Bonesha yanagarutse ku radio yiwe yari yitwariye
ingingo twe twitwariye nuko batwankiye dosiye yacu kandi bavuze yuko ikwije ibisabwa byose iyo ngingo nayo yafashwe na sense itariki 23 z'ukwezi kwa kabiri mwaka w'2018 hama twebwe turitura itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu turitura umukuru w'ubwo rwego tumusaba yuko yohagarika iyo ngingo kubera itajanye n'amategeko badusavye igipapuro atanahamwe kiri narabivuze igipapuro atanahamwe canditse mu bisabwa
icyo gipapuro nurwete rwategerezwa kuva mu butungane rwerekana ko radio Bonesha idakurikiranwa n'urwo rwego mu gihe urubanza rwaroye mu mwiherero abitwaye bafite icyizere ko bazoronsa ukuri
abacamanza bazumvise ukwizera ko abacamanza nibo bacisha ahari ukuri twebwe nta nkeka ko twotsinda urwo rubanza bakava muri ivyo byo kuvuga ibiringo n'ibiringo mbere twebwe twaravyubahirije kubera twari twagiye tubaza yuko ibiringo ingena bimeze
radio Bonesha ni imwe mu nyamakuru bitanu vyiga nga vyaturiwe inyuma hiri kwa jubutegetsi ryaburijwemo ku magenekerezo ya 13 na 14 mu kwezi kwa gatanu mwaka w'2015 bine muri ivyo harimo Bonesha radio RPA radio Isanganiro na radio television Renaissance vyari vyavugishije ijambo rya General Godefroid Niyombare yarongoye umugwi w'abasirikare n'abapolisi bari bemanze iryo hiri kwa jubutegetsi bavuga ko bashaka kugarukira amasezerano ya Arusha hamwe n'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi ikinyamakuru cya gatanu ari cyo radio Rema FM nico cyonyene vyaturiwe kitari carivugishije Rema FM na radio Isanganiro buzarasubiye gusamiranira ku butaka bw'u Burundi mu gihe RPA na Renaissance zikorera hanze y'igihugu Eloge Urika neza Nairobi Ijwi rya Amerika
mukomeje gukurikira Ijwi rya Amerika mu gusoza tubabwire ko mu irushanwa ry'igikombe cy'Afrika cy'ibihugu mu mukino w'umupira w'amaguru rikomeje mu Misiri mu mukino wabaye uyu munsi mu itsinda D Cote d'Ivoire yatsinze Afrika y'Epfo igitego kimwe ku busa ubu hakaba harimo umukino uhuza Tunisia na Angola hanyuma mu masaha ari buze Mali ikaza gukina na Mauritania Diane Komeze
ego reka twibutse imbere ko dutandukana yuko ukekwa kuba yari nyuma y'umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bw'akarere ka Mlala muri Ethiopia ku munsi wa gatandatu yishwe arashwe na polisi ico gihugu igisata cije rya Amerika muri Ethiopia gitangaza ko General Assimi Ngwesige yegekwa ko ibitero bibiri vyakurikiye ko gushaka guhirika ubutegetsi yicwe muri quartier twa Zanzelma ni mukumurwa mukuru wa Amla
Nshutirero mwakomeje gukurikira makuru yacu turabashimiye ko mwaduteza amatwi dushimire engineer Peter Handley na Faisal Gabriel wegeranije amakuru kuri mikro hano mwari kumwe nange Jeffrey Mutagoma
naye fatikanije yarafatikanije na Diane Nahazwe
nyuma rero dushimira na Edirwema yahagarariye mukomeze kugira mugoroba mwiza.